Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese namwe bakunzi b'iradio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi ejo ku munsi wa kane haravutse urunani rwa politike rushasha rwitwa Kira Burundi rwiteguye kuja mu matora yimirije.
Twaje tuzanye urunani rushasha rwitwa Kira Burundi. Ni urunani rugizwe n'imigambwe kugira ngo mu matora turiko turajamwo y'ibihumbi 2020 tuze tuyajamwo kwitwa urunani rw'imigambwe.
Uyo ni Aloise Barichako, umukuru mugambwe ranak ari mu banyapolitiki bane bashinze urwo runani. Inkuru cyo kimwe ni inkuru y'inama y'abatetsi b'u Rwanda na Uganda iriko ibera igatuna, hamwe n'inkuru ya kamushirahamwe mpuzamakungu ni ryate leta y'u Burundi kayisaba gufungura amenyesha makuru bakorera kinyamakuru iwacu. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru tuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Urakoze Frederic. Tuyahere kuri inkuru ivugwa mu karere. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch risaba leta y'u Rwanda gukora amatohoza yimbitse yigenga kandi yo kumugaragaro ku rufu rw'umuririmbyi Kizito Mihigo. Mu rwandiko ryasohoye ejo ku munsi wa kane, Human Rights Watch rivuga ko amakungu acuditse n'igihugu cy'u Rwanda akwiye gusaba ko hamenyekana uwakoze iryo bara imbere, hamwe n'igihe hazoba hariko haraba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza izobera i Kigali mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'2020. Human Rights Watch ivuga kandi ko Mihigo yaheruka kwibwira ko yari yarateye ubwoba asabwa gutanga ivyemeza by'ibinyoma bwa rumwe n'ubutegetsi, kandi ko yashatse guhunga igihugu kuko yari afise ubwoba ku mutekano wiwe. Ibitigiri vy'abantu bashivide 19 mu ntara ya Hubei mu gihugu c'Ubushinwa vyaduze kuri uyu munsi wa gatanu inyuma y'iminsi ibiri vyaragabanutse, ariko ibyo bitigiri biracari bike kuva mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Tedros Adhanom Ghebreyesus yashikirije ejo ku munsi wa kane ko yatewe intege n'ibitigiri bishikirizwa n'Ubushinwa ko abandura umugera babandanya bagabanuka, ariko aragabisha ko ivyo atawo vyose amaza ko twigore two kugwanya ico kiza twobandanya ku murindi ushimishije. Yavuze ko OMS iri kwiragerageza imiti ibiri yo kuvura uwo mugera, kandi yizeye ko ibizovamwo by'imfata kibanza bizoshirwa hagaragara mu ndwi zitatu ziri imbere. Hano muri Leta Zunze za Amerika, abategetsi bo mu gisata cigendereza bashikiriza ko Burusiya buriko burivanga mu matora yo mu 2020 mu kugerageza gufasha Perezida Donald Trump kuzokongera gutorwa. Ikinyamakuru cyandikira ha muri Amerika The New York Times cyanditse ejo kuwa kane ko abo bategetsi babwiye abashinga amateka ba Amerika ivyo bikorwa by'Urusiya ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa kabiri. Icyo kinyamakuru cyanditse kivuga kandi ko Perezida Trump yababajwe no kumva aya makuru ashizwe ahagaragara. Chancellor w'Ubudage Angela Merkel yashikirije ku munsi wa kane ko hari vyemeza bitari bike ku mugabo w'imyaka 43 yagirizwa ubwicanyi bwabaye mu gisagara cya Hanau yari umunyamacakubiri ashingiye ku rukoba. Merkel avuga ko amacakubiri hamwe n'urwanko ari shano, kandi iryo shano riri mu gihugu ciwe. Igipolisi cyashikirije ko umugabo yitwaje inkoho yarashe mu bubare bubiri mu gisagara Hanau ahari hakoraniye bamwe mu bimukira mu buseruko bw'igisagara cya Frankfurt, yica abantu 9 akomeretsa abandi batari bake. Okay. umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ashikiriza ko naho umudemokrati yotorwa mwanya w'umukuru w'igihugu muri Amerika mu kwezi kw'icumi na kumwe umugambi w'amahoro washikirijwe na Donald Trump muri ako karere k'ubuseruko bwo hagati uzobandanya ukuri. Ariko Netanyahu yavuze ko ico ubuza conyene ari uko wewe nyene ubwiwe atokongera gutsinda mu kwezi kwa gatatu itariki zibiri mu matora yimirije muri Israeli. Abakuru b'ibihugu bihurikiye umuryango w'umwe bwa Buraya ejo ku munsi wa kane baratangwe guharira ku kuntu bazokoresha nuko bazosangira triliyoni irenga y'amafaranga y'abanyaburaya mu myaka indwi iri imbere. Ni mu nama ya mbere yabahuje kuva Ubwongereza busezeye muri uwo muryango mu kwezi guheze. Iva ry'Ubwongereza muri uwo muryango risigura gutakaza imiliyaridi 75 z'amafaranga y'abanyaburaya y'intererano mu mafaranga akoreshwa n'uwo muryango.
Uragushimiye Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Tuyutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuyutse kandi ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu e-mail radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri wewewe akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Aya makuru y'ubuntara tuyatangurire ku nama nkuru y'abakuru b'ihugu by'u Rwanda na Uganda hamwe na bahuza itanguye mu kanya gaheze igatuna. Iyo nama ifise umugambi wo gusubira kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yahishikiye, tukaba turi kumwe kuri telefone ngaha. Muraho Asumta?
Uraboneza Freddy?
Murakome ngaho?
Ego turakomeye.
Ego me, iyo nama itabwe n'abande?
Nkuko wari umaze kubivuga mu kanya mu masaha 5:40 nibwo abakuru b'ibihugu bari bamaze kugera hano gatuna. Perezida Kagame yazanye na Perezida Tshisekedi wa Congo ndetse na Perezida wa Angola, baje bo baturuka i Kigali basanga Perezida Museveni we yari yageze hano kare mu gihe cya 4:00 byavugaga ko yahageze, gusa yari ari ku ruhande rwa Uganda, ku ruhande rw'umupaka, ariko ku ruhande rwa Uganda ntabwo twabashije kumubona. Ariko bakimara kuhagera rero bagiye mu mwiherero, twaje gusa kubona yuko bose batangiye inama. Ubu abandi bantu benshi cyane barimo intumwa z'ibihugu binyuranye, harimo abaturutse nyine muri Angola, abaturutse muri Congo ndetse n'intumwa z'u Rwanda, bo bategereje hano ku mupaka w'u Rwanda gatuna ikiza kuva mu nama.
Utwibutse ibintu bikuru bikuru iyo nama iriko irihweza?
Inama ibanza y'i Kigali yari yahuje abaminisitiri b'ubanyi n'amahanga, hari ibyo bari bemeranijeho byo kurekura cyane cyane u Rwanda. Ni urwavugaga koko Ubugande bufunze abanyarwanda benshi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ko abanyarwanda bose bafungiye muri Uganda bagomba kurekurwa, ko Uganda igomba guhagarika gufasha imitwe irwanya leta y'u Rwanda. Ubu rero navuga ko mukimaze gukorwa muri aka kanya twamenye yuko ku munsi w'ejo Uganda yaba yarambuye pasiporo urwandiko rw'inzira Madamu Mukankusi Charlotte wari ushinzwe ibya diplomasi muri RNC, RNC umutwe urwanya leta y'u Rwanda. Hanyuma hari n'abanyarwanda baherutse kurekurwa na Uganda 15 ku ruhande rw'u Rwanda narwo ruvuga ko rwahagaritse gukurikirana abanyauganda 17 ndetse n'abatatu barekuwe kuko barangije ibihano. Ubwo rero navuga ko ari ibyo nibyo mu byo bari bemeranyije mu nama yabanje Kigali, hari ibyatangiye gushyirwa
bikorwa. Haraheze igihe imigenderanire itifashe neza, ubwo akizero kuko abatetsi bashobora gukimura ibibazo byose biri hagati y'imibano yavyo kangana iki?
ntabwo namenye ngo kuri ku kigero cyakangahe, ariko kurikije ibyakozwe muri iyi minsi mike cyane inama y'Ikigali irangiye, cyane cyane nk'icyo kintu cyo kwambura passport Mukankusi, bagahita bayimwambo ejo nibwo bivuga ko bayimwa bahagaritse passport ya Uganda yakoreshaga, nabo banyarwanda 15 bagahita barekurwa bakazanwa mu Rwanda, barimo ndetse na babiri bashinzwe ku muri cyo gitero cyabereye mu Kinigi. Leta y'u Rwanda ivuga ko hasigaye abandi babiri nabo batarazanwa, umuntu yavuga ko hari intambwe irimo guterwa, ndetse abantu benshi bari hano Gatuna mu matsinda baganira baravuga bati birashoboka ko uyu munsi itangazo rishobora gusohoka riza rivuga ko noneho hari ikigiye gukorwa ku migenderanire y'ibihugu byombi.
Akizero n'abanyagihugu batuye aho igatuna rero baragafisa
abanyagihugu, nakubwira ko nta munyagihugu n'umwe aha hantu, abanyagihugu nta n'umwe uhari, cyakora ndebye hakurya ku ruhande rwe bari ku misozi, ariko hano ku ruhande rw'u Rwanda nta muturage n'umwe uri hano hafi kugira ngo uzamugereho, byasaba ko wakora ibirometero nka bingahe 5 kugira ngo uge mu ngo z'abaturage, ariko abaturage bo hano ku mpaka nta muturage n'umwe uhari kereka bari mu mirimo.
Asumta, urakoze, turagutera kamo mu masaha imbere uduhe idonido iyo nkuru eka n'ingingo zizoba zafatiwe muri iyo nama. Urakoze
Fredy.
Aya makuru kandi tusubire mu Burundi, aya makuru yo mu ntara dusubire mu Burundi, aho ishirahamwe mpuzamakungu ryasavye abategetsi b'u Burundi gufungura abamenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru cigenga iwacu imbere yuko amatora yo mu kwezi kwa gatanu aba mu nama yabaye kuri wa kane, abahinga ba ONU bajejwe agatakazi na muntu barateye akamo umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kamusaba gusiga arekuye abo bamenyeshamakuru 4 imbere yuko asezera ku butegetsi ONU ibona kwiyo ngingo yotuma nicuka cimbere y'amatora gisubira kuba ciza. Ni inkuru ya Pierre Claver Niyonkuru, umenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Abahinga bishyamu mpuzamakungu ONU bajeje gateka kazi na muntu bahamagarira leta y'u Burundi gufungura abamenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru iwacu cigenga bakwije amezi 4 bafungiye mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'igihugu. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Trans Mpozenzi na Egide Harerimana bafashwe bagiye kurondera amakuru ku bitero by'abantu bitwaje ibirwanisho muri iyo ntara. Abahinga ba ONU mu nama yabo yabereye i Geneve mu Busuwisi kuri uyu wa kane babwiye akanama k'umutekano ka ONU ko mu matohoza bakoze basanze abo bamenyeshamakuru bafunzwe bazira umwuga wabo, kandi ko bafatwa nka bamwe mu baharanira gateka kazi na muntu. David Kai, Michel Faust na bagenzi babo bagize ico bita Groupe de Travail des Nations Unies berekanye ko igihano co kubafunga imyaka 2 n'igice giheruka gukategwa abo banyamakuru kitabereye, kuko bafatiwe ku rubuga bari kurondera makuru adahengamye, bagirijwe icaha co gushaka gukorana n'imigwi y'abagwanyi. ONU ifatiraho mu gusaba abategetsi kurekura abo banyamakuru imbere yuko amatora yo mu kwezi kwa gatanu agera. By'umwihariko abo bahinga bavuga ko Perezida Petero Nkurunziza hamwe yorangiza ikiringo ciwe afunguye abo ONU n'ayandi mashami mpuzamakungu y'abamenyeshamakuru bafata nk'inzira karengane ko barakaganuke keza asigiye ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru. ONU ibona ko ifungwa ryabo ari nko gutera ubwoba n'uwundi wese yugira ico ashikirije kitagenda neza mu matora y'imirije. Yamara Perezida w'u Burundi wewe siko abibona, aha yariko yishura ku kibazo c'umumenyesha makuru mu ndwi ya nyuma y'umwaka uheze yaramubajije kuvyerekeye iyo dosiye.
Yavuze yuko abamenyesha makuru bafunzwe ibarafite byangombwa igisino bija kujewe dasite byangombwa bari imbere y'ubutungane bibarizwa mu butungane muri sentare barafise urengaga kurondera abashingwa manza baruzwe nga mu Burundi babaronde babafashe kuburana. Iyo cyose yabwiye ngaha anye atwaye twara muri sentare hama baburane nico sentare ibereyeho, ntabwo bapfunzwe kugira ngo babakandamize. Yari impamvu yatumye bafatwa ibyo bagirizwa barase uburenganzira bwo kwiregura n'abakurondera bafasha kwiregura bafata iyo nzira.
Uwo asabwa gusiga afashe ingingo yo kubarekura yongeye koko ataruhara afise mwifungwa n'ifungurwa rya Kamikazi Ndirubusa Mpozenzi na Harerimana.
Mu mategeko twisunze bizwa shingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe, akazi karagabuwe mukuru w'igihugu ashaka abe umucamanza mukuru nta burenganzira afite wo kwinjira mu rubanza rutaracika, nico tuma rero banza ahubwo bokerebuka muri sentare ico tubasaba baburane barondere n'aba avoka babafashe gushike vuba nibashima azabarambaho badashimye azokunguruza muri ico gihe je urumva rero ngiye kwitambika mu ndingano z'ubutungane ariko ndona byari byita ubwigenge ubutungane kandi amategeko arabitubuza twe tuzakuza kumucamanza mukuru iyo sentare zose za urubanza rwacitse atayungururizo ryari niba cyaba twitura amarira dufata izindi ngingo
ishame mpuzamakungu ONU ryo rivunira kagohe Burundi kwikiringo c'imbere y'amatora cari ciza co kureka akaba ubwisanzure mu gushikiriza ivyiyumviro no gushikiriza makuru atahojwe neza ONU ibona ko ari naco kiringo ciza co gufungura abo banyamakuru abahinga ba ONU bagira ko banatera ivyatsi iburabuzwa ry'abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe na leta cane cane SNL wa gatogwasa ahiruka kwemezwa nkuzo serukiriwa mugambwe mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora abo bahinga berekana makenga bafise kw'abanyamakuru bashigwa ku rugero rumwe n'abatavuga rumwe na leta abo bahinga bashikireje ko ONU iri kwiravugana n'abategetsi bo Burundi kuri ico kibazo Pierre Clavin inkuru Kigali ku bwijwi rya America
urakoze Claver mu Burundi na honye netu kiri mu Burundi haravugwa haravutse urunani rwa politike rushasha urunani kira Burundi ruhurikiwemo n'imigambwe ine irongowe na Ranaka wavutse ejo ku munsi wa kane kugira ngo ruzoje mu matora yimirije n'inkuru ya Desire Hatunimana umumenyesha makuru w'ishuri rya Amerika ari Kigali mu Rwanda
ku mutaga uno wa kane abanyapolitike bane baherekejwe n'abafashanya kurongora imigambwe ine batumbereye ubushikiranganje bw'intwara yo hagati Aloyse Baricako anarongoye umugambwe Hanake ari kumwe nabo bandi bari bashikanye muri ubwo bushikiranganje urwandiko rwemeza ko bashinze urunani ruzobashikana mu matora
cyatuzungira kuri buno bushikiranganje nta kindi nuko murabizi muri ino minsi turiko dutegura amatora kandi rero mu gutegura amatora si imigambwe yonyine ibyiza kuri amatora ndetse n'abigenga baragenda kandi n'inani turavye amateka y'u Burundi zirarekuwe no kuba rero imigambwe ishobora kuja hamwe igakora urunani icyatuzungira ngaha muri buno bushikiranganje bw'intwaro hagati ari nabwo bujejwe ibikorwa by'imigambwe twaze tuzanye urunani rushasha gwita kwakira Burundi nurunani rugizwe n'imigambwe kugira ngo umatora turiko turajamwo y'ibihumbi 2020 tuze tuyajamwo twitwa urunani rw'imigambwe
uyatowe kugira ashikirize ikiganiro kuri uwo mugigwa wabazindukanye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati avuga ko umugambwe arongoye cyo kimwe niyo yindi tatu yagiye hamwe kugize utwara ingufu mu matora
twagiye matora nk'urunani kuko urunani rugira ingufu zisumba iz'umugambwe umwe urumva ingufu zadufise umugambwe ngo zigize hagiye hamwe imigambwe ine zisazwe ingufu nyinshi ica kabiri nuko twasanze abo bantu duhujije imigambi arico gituma n'abandi turasaba tuti igihe bahuje imigambi bagende bari hamwe kuko niyo fera force kandi tubikora twisunze icivugo ca arasambe purganye meosi na verne kugira ngo dushire abantu hamwe
warongoye umwe mu migambwe igize urunani kira Burundi akavuga ko naho batanze dossier y'imigambwe ine imijyango yuguruye kuyindi migambwe ivyifuza kandi ko ruzitabira amatora yose ariko aratunganywa n'umugwiseni
turizeye ko hariho n'indi rikirakora amakoraniro kaminuza mu minsi za izoja muri ugo runani kuko iyo twamaze kubishira ngaha mushikanganje bw'intwaro hagati iyindi rashobora kwinjiramo nta kibazo igihe yakoze amakoraniro kaminuza icyo gihe babavyemerewe ugo runani rero kira Burundi ruzitaba amatora ateguwe mu gihugu cyose haba kumugwego gumo kw'igihugu haba kugwego gwashinga amateka nubwo bakenguza amateka ndetse no mu manama mpanuzwa jambo ya komine hose tubwiza kwitaba kuko ndetse intonde tuza tuzifise hari hasigaye ko tubishira mu ngiro kugira ngo dushobore gutanga izo ntonde zitirirwa ugo runani
abamenyesha makuru bashatse kumenya nimba ugo runani rufise umukandida azoruserukira amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa gatanu no mwaka uwavugira ugo runani akavuga ko uwo mukandida hari ariko ko hakirikare kugira bamushire ku mugaragaro
ubwo runa kiganiro afise umukandida neza arahari kuko turafise benshi murazi yuko muri iyo migambwe murabona ko bari basanzwe barimo abagabo inarayibonye ariko rero ni haragira ko tumutanga kuko imbere ko tumutanga urunani rwabwiza kwa gwemerewe n'ubushikanganje ibintu hari hagati ubu rero ko duhejeje gutanga ivyemeza ko nari rwavutse ngaha uko amategeko avuga rubaruvutse ubu rero mu minsi zatashaka kuhamagara tukababwira ibijanye n'ubuzoroserukira
urunani kira Burundi rugizwe n'imigambwe ine ariyo CDP, RANAC, FEDES na PAJUDE. Ugo runani, ruje rukurikira urundi runani, rugizwe n'imigambwe indwi, ruzwi ku izina rya COPA 2022, rurongowe na Jean Didier Mutabazi, arongoye umugambwe Hadebu, uri mu yigize ugo runani.
Banywanyi, bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mugiye mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 1,070 13,630 Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Bamwe mu bana b'imfuvyi bahungiye mu kampi impunzi y'induta baragiramiwe n'ibibazo bitandukanye ni mu gihe bidoga yuko bafashwe nabi kandi bataronswa ifashanyo bagenewe. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Jovina ari mu kampi y'induta.
Ijoro ndira nigeze bambwira ati umwana yageze ntiyapfuye ngumayo ngoma nizizanye imitima ati umwana yapfuye cyangwa atapfuye naho ngira bamutwaye induta ngira bagiye kumuvurirayo ngoma niyumvira uko nyene burya garakeye mu gitondo n'ubundi mubyeyi yambwiye umubyeyi tebarayo ukize ngeze ko narakize mugabo mubeze ndamubyara sinigeze bambwira ati umwana ariho cyangwa ntariho sinzi ko akiri bugere naragiye kubaza ngiye mubyeyi ngo wewe ngo ejo ngo twahubwiye ngize mwambwiye ko umwana ari karahema nabi ngo wangu urumva rero ngo hajyanye ntiyashiyagiramo ngo acyarapfa rero imaze kuza ngo ahantu babwira umugabo wanjye ati rero ati tw'umuntu hari yapfuye ntidusohoka tubivuga kubera kiyo tubivuze ari nk'umuntu yakozwe hoho agaca yitekura nk'ahasaka agatabuka ati ngamwe iki kiganga cyacu baca bagukura mu kazi ati kubera uba wagiye kuvuga ibintu nk'ibyo ati nicyo gituma rero utabivuze
umubyeyi ugiye kumuraba ntibakwemerera ko winjira ikindi kigira kabiri yo akeneye gukorwa ntibamujyana mu iyo saha nyine hari igihe bashobora kumutwara akavuga ngo ufite umwana yapfuye bagashyika bamukora bamukuramo umwana yapfuye ariko twe icyo tubona yaba ngaha hariho umudogiteri ngaha aye bagaca bamunye umubyeyi bamutumye bagasanga arafise ibyo bibazo bagaca hari umudogiteri akamupima kara bakabona umwana afise ingorane umubyeyi afise ingorane kandi mu bine nta ngorane yogira ava ngaho agenda ikibondo imodoka igendera muceka agaca umubyeyi acashobora kubagira ingorane kuko usanga kiye mba mukoze agacusanga mukuye umwana adakomeye
kubera hari habusanga ku bitaro kuko usanga yuko barafata nabo umubyeyi mbere ndetse bakamukorera n'ibitari byo nyene bahagize kumwakira bakamuryaryagura nyene mu kumwakira cyanke yagenda kubatura ikibazo nyene ati harageze ko munyakira bagaca bamuryaryagura ati we niwigireyo niwigireyo yabona yabyariye hajya kwisima na bagaca batangura kandi kumuri bakakwanya bene ko mukubita ngo ntiyari kuhabyarira kandi yagiye ati ni mundabire bakanka kumurabire ze narabyaye umwana abaganga baraza ku aranyakira bamaze kunyakira abo baganga umwana nyamba basamaye gute yamba byagenze gute acaramwe ibizi nyene by'umubyeyi nyene ariko arabyara n'umwana umwana amaze kubintu ibyo bizi baramuka barabimukura nyene baramusugurikira barabimukuramo heza akanya gato y'umwana heza cyarira amaze kurira harahera nyene nk'iminota nk'itanu za nk'itandatu ariko ararira umwana bambwira ati rero gitegura se tugusubiza hehe induta bwe rero haza akanya gatari bacye haza kumubwira ati umwana ari karagirane ari karahema neza nurindire tuko turamusugurikira niyahema neza turagutwara aho anza ndi ngoma ngaho nyene ndindiriye ngo bava bambwira ngo tugusubize iwanyu ndalindira mbona haraje n'abaganga nyene baraza nyene hejuru yanze baravugana mama ijoro rirarira nigeze bambwira ati umwana yagize ne yapfuye
twibwira twasaba yuko ngaho baboneka umudogiteri afashe abo bose ku kibazo umuntu wese abatuye akacashe neza
yego nawe twasaba yuko yuwe ni nyene yoraba abo baganga nawe nyene bakora ngaho nyene nawe nyene yuko boza barasugurikira neza ababyeyi bakabafata neza yego nta bindi twasaba ni jenye.
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu ni wa mwanya wo kubashikiriza inkuru ijanye n'ibintu bikomakomeye byabaye kuri tariki y'umunsi, kuri tariki rero ya 21 y'ukwezi kwa kabiri aho hari mu mwaka w'1961 igihe ingabo za ONU zarungikwa mu gihugu cya Congo. Idonido hiri inkuru Veniste Shimimana.
Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1961 nibwo inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo muri Congo kugira ngo zihagarure umutekano. Imvururu zari zatewe n'iki? Hari hashize amezi 7 Moise Tshombe yatangaje ubwigenge bw'intara ya Katanga, akaba yarabifashijwemo n'ishyirahamwe ry'abacukura amabuye y'agaciro mu ntara ya Katanga. Moise Tshombe yahise asaba Ububiligi kumuha inkunga ya gisirikare, avuga ko izamufasha kurinda umutekano w'Ababiligi benshi bari bahatuye. Ububiligi bwarabikoze maze bwoherezayo abasirikare benshi. Leta ya Katanga yahise ikoresha ifaranga ryayo ndetse irema n'igipolisi cyo kunganira ingabo zayo. Mu mpera z'umwaka w'1961 nibwo ingabo za Congo zifatanije n'izaruni zagabye igitero ku ngabo za Moise Tshombe. Intambara yamaze amezi menshi ndetse biba ngombwa ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Doug Hammarskjöld ajya mu biganiro agira ngo haboneke agahenge hagati y'ingabo za Loni n'iza Katanga, ariko yaje kugwa mu mpanuka y'indege yabereye mu majyaruguru ya Rhodesia ariyo Zimbabwe y'ubu mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'1962. Nibwo ingabo za Loni zafashe umujyi wa Elizabethville ariyo Lubumbashi ya none, maze Moise Tshombe ahungira mu mujyi wa Kolwezi. Nyuma y'ukwezi kumwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'1963, Tshombe yaritanze kandi ahabwa imbabazi we n'abambari be. Nyuma y'umwaka yabaye minisitiri w'intebe wa Congo yunze ubumwe, naho leta ya Katanga yo ntigeze yemerwa n'umuryango w'abibumbye.
Turagushimiye Venuste mu kanya rero turasozera ibiganiro byacu, ariko reka tubibutse ingingo nkuru zari zigize amakuru twabwiye, cyane cyane inama nkuru y'abategetsi Rwanda na Uganda bari mu nama nkuru igatuna iyo nama rero iriko yihweza cyane cyane imigendanire ukuntu imigendanire hagati y'u Rwanda no Uganda yosubira kunaguka twabwiye kandi ko nishiramwe ONU ryasafiye abategetsi b'u Burundi kurekura amenyesha makuru bikinyamakuru iwacu Juti mwese rero mwaduteze amatwi turabashimiye cyane gose turashimiye na ingenieur Joe yadufashe ku muri ibiganiro tukaba kandi dushimiye na Mukbila yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye mungire amahoro n'umugoroba mwiza mwese